Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika ivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusa ngiye kubasuhuza. Nanone mbaye ikaze mu makuru yacu. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda hariya amahanga ku bibazo by'umutekano wo mu burasirazuba bwa Congo.
So I tell people before you even get an answer from me as to what activities we are in Congo are about or not, you have to answer me why this problem is there. Why anybody would fire artillery across our border and kill our people?
Umukuru w'igihugu Paul Kagame avuga ko mbere yo kubaza niba u Rwanda ruri muri Congo cyangwa rutariyo, amahanga akwiye kubanza gusobanura impamvu ikibazo cy'umutekano muke muri icyo gihugu gikomeje. Yabivugiye mu bubonano n'abahagarariye ibihugu byabo i Kigali. Hagati aho imirwano ikaze hafi ya Sake mu ntara ya Kivu ya ruguru yajugunye abaturage ibihumbi hanze y'ibyabo, ubu barahunga berekeza mu mujyi wa Goma. Abantu bishwe n'umutingito w'isi muri Turukiya na Siriya barenze ibihumbi 19. Naho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky harasaba Uburayi kumwongerera intwaro. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abahitanywe n'umutingito w'isi muri Siriya na Turukiya bamaze kurenga ibihumbi 19. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Abategetsi muri Turukiya batangaje ko abamaze kumenyekana ko bahitanywe na nyamugigima yabaye muri ico gihugu mu ntango zino ndwi barenga ibihumbi 14, abakomeretse bakarenga ibihumbi 63, mu gihe ibitigiri vy'abataramenyekana irengero ryabo bitaratangazwa. Ku ruhande rwa Siriya naho ibitigiri vyamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima ni ibihumbi 300, nk'uko ibiharuro biva muri leta bivyemeza. Abanyagihugu muri Siriya no muri Turukiya basa nk'abariko batagashavu ku butegetsi bwabo, babwagiriza gukwega amaguru mu bikorwa byo gutabara. Umwe mu banyagihugu wo mu ntara yitwa Hatay iri mu manuko bwa Turukiya yabwiye igisata c'ijwi rya Amerika muri ico gihugu ati: "Ndatahura ko bashobora kumara amasaha 10 bataraza kudutabara, ariko kumara iminsi 2 bataraduseruka ko ntivyumvikana. Nta mazi dufise yo kunywa." Umugore n'abana babiri w'uwo mugabo hidogeye kuri mikozi y'ijwi rya Amerika muri Turki bari mu bari baguye ko n'inyubakwa yasenyutse. Muri rusangi Turki yemeza ko yarungitse abajeje gutabara bagera ku 110 mu ntara zitandukanye zasinzikajwe na nyamugigima. Abo bakaba bariko basahirizwa n'imodoka bivanaho ibibonimoka bigera ku 5,500. Igihe president wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yagendeye intara ya Gaziantep iri mu zasinzikajwe cyane n'iyo nyamugigima, yavuze ko atahura gashavu k'abasanga ibikorwa byo gutabara bigenda buke buke, ariko yumvikanisha ko ibiza nk'ivyo bigoye kwitegurira kandi ko n'ibihe by'imbeho ico gihugu kirimo bitavyorosha. Iyo nyamugigima yabaye muri Siriya na Turkiya niyo ya mbere ihitanye abantu benshi ku isi yose, inyuma yahitanye abagera ku 20,000 mu Buyapani mu mwaka w'2011.
Perezida wa Eritrea Isaias Afwerki arahakana amakuru avuga ko abasirikare be bahonyoye uburenganzira bwa muntu mu ntambara yo muri Tigre ya mu majyaruguru ya Ethiopia. Fide Niyongabo aratubwira ibindi.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya, perezida wa Eritrea Isaias Afwerki yavuze ko ibirego vy'uko inteko z'igihugu ciwe zahonyanza agateka ka muntu mu ntambara yabereye muri Tigreya ari ibintu biri mu mitwe y'abashaka kugiramira umugambi w'amahoro kandi ari amakuru yiremeye ntanya. Mu gihe cy'ingwano hagati y'izo mpande zibiri, inteko zo muri Eritrea zagirijwe n'abanyagihugu n'amashirahamwe haranira agateka ka muntu kuba zakoze amabi atandukanye harimo kwica abasivili amajana n'amajana mu karere ka Aksum mu kiringo cy'amasaha 28 mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2020. Eritrea iratera ivyatsi ibyo birego. Indeko za Eritrea zifatanije n'igisirikare cya leta ya Ethiopia n'abagwanyi bacuditse nayo mu ngwano yamaze imyaka ibiri hagati ya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigreya. kwezi kuchumi na mwenye leta ya Ethiopia ni inheko zo muri Tigray zarateye igikumu ku masezerano y'uguhagarika ingwano. Amasezerano yasaba inteko zose zo mu mahanga ko ziva mu ntara ya Tigray yamara igihugu cya Eritrea nticyari mu mpande zateye igikumu kuri aya masezerano.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yongeye gusaba Uburayi intwaro zo kurwanya Uburusiya no gutangira ibiganiro byo kwinjiza igihugu cye mu muryango w'umwe bw'Uburayi. Geoffrey Mutagoma arakomeza inkuru.
Ageze ijambo ku nteko ishinga amategeko y'umwe bw'Uburayi, Perezida Volodymyr Zelensky yashimiye abakozi babo inkunga bakomeje gutera igihugu cya Ukraine, yavuze ko kizegukana insinzi kandi kiza mu muryango w'umwe bw'Uburayi. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango w'Uburayi, Roberta Metsola, yavuze ko ashyigikiye ubusabe bwa Perezida Zelensky kandi ko Uburayi butazabwubahiriza mu magambo gusa, ahubwo buzaherekeresha ibikorwa. Metsola yasabye ibihugu bigize uyu muryango kugira icyo bikora ku busabe bwa Perezida Zelensky vuba na bwangu, kuko Ukraine ikeneye gutsinda urugamba ubu nonaha. Joseph Borrell, ushinzwe ububanyi n'amahanga mu bumwe bw'Uburayi, yemeje kuri uyu wa kane ko hari gahunda zo kongera inkunga ya gisirikare Uburayi buha Ukraine. Aza kugeza ijambo rye ku nteko ishinga amategeko y'Uburayi, Perezida Zelensky yaraherekejwe na mugenzi we Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Perezida Zelensky yari mu ruzinduko rw'iminsi itatu mu bihugu by'Uburayi, aho akomeje gushakisha inkunga yo guhangana n'ingabo z'Uburusiya mu ntambara izaba yujuje umwaka umwe itangiye itariki 24 z'uku kwezi.
Muri Afurika y'Epfo, abaturage barimo barotsa igitutu Perezida Cyril Ramaphosa kugira ngo habahe ibisubizo by'ikibazo gikomeye cy'amashanyarazi mu ijambo ageza ku gihugu uyu munsi. Fide Niyongabo yateguriye inkuru.
Perezida Ramaphosa ahanganye n'ikibazo gikomeye cy'umunyagankuba ugumwa ucika kimaze igihe, hamwe n'urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane, ibiciro by'ibifungurwa n'ibitoro biri hejuru, nabyo nyene biri mu byadomwe ku rutoke ko biri mu bituma ubuzima utera buzimba kurushiriza kubirabure basanzwe ari bo benshi mu gihugu. Imyerekano y'abanyagihugu bakenye yarabaye mu bice bitandukanye byo muri Afrika y'Epfo, bagiza leta ko yananiwe kubaronsa ibintu byankenerwa nk'amazi, isuku n'uburaro. Umuyagankuba ugumucika wiyongeye ku bindi bibazo by'ubutunzi mu gihugu birimwo urugero rw'ubushomeri rurenga ibice 30%. Afrika y'Epfo yatakaje ubuzi imiliyoni 2 mu gice cy'ikiza cya COVID-19. Ushikiranganje rero amasoko ntanga nguvu muri Afrika y'Epfo, Gwede Mantashe, mu rwiheze yabwiye abari mu nama kubijanye no gucukura ubutare mu gisagara cya Cape Town ko ubutunzi bw'igihugu butakaza amafaranga arenga imiliyoni 56 ku munsi bivuye ku kibazo cy'umuyagankuba. Icyo kibazo kirageramira ingo z'abanyagihugu, amahinguriro n'ibibanza bikorerwamwo ibikorwa by'ubudandaje mu gihugu c'abantu imiliyoni 60. John Steen Wilson ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta Democratic Alliance yatangaje ko atavyinshi yiteze ku ijambo rya Perezida Ramaphosa. Yatangaje ko atacora Ramaphosa atangaza uno musiko wa kane kiza guhindura uko ibintu byifashe mu gihugu, yavuze ko ahubwo ariwe yatumye igihugu kija mu bibazo kirimwo mu kingo c'imyaka 5 irangiye, avuga ko yabaye imfagusa.
Fidel Niyongabo, tugenda noneho muri Malawi, aho abantu bahitanywe na korera barenga 1,300, akaba ari cyo cyorezo cy'indwara cya mbere gikaze mu mateka ya Malawi.
Nivyo Charles Mwansambo, umutegetsi akomeye ajejwe amagara y'abantu muri Malawi, yatangaje ko gushika ejo kuwa gatatu abantu bari bamaze kwemezwa ko banduye korera mu gihugu bari 44,284 mu gihe aho yari imaze guhitana abo yari imaze guhitana ari 13,316 korera yatangwe kwiyadukiza muri Malawi mu mwaka wa 2022. Abantu barenga 500 baranduriye iyo ndwara ku munsi utashe. Iyo ndwara yama kwiyadukiza muri Malawi cyane cyane mu gihe cy'agatasi, iriyadukiza rero cyane muri icyo gihugu kuva mu kwezi kw'11 gushika mu kwezi kwa gatatu. Yamara icyo kiza gihitana mu bisanzwe abantu bagera hafi y'ijana ku mwaka. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yamenyesheje mu itangazo no musiko wa kane ko icyo kiza cya nyuma cya korera giherutse kwaduka aje cihaye inkumbi kurusha icyabaye imbere yaho mu myaka y'igihumbi 1998, aho abantu ibihu 186 bahasize ubuzima, hamwe no mu myaka y'2001 n'umwaka w'2002 aho cyahitanye abantu 968. Ibindi bihugu byo muri Afrika bihana imbibe na Malawi, vya Mozambique na Zambia navyo nyene vyatangaje ko hari abanyagihugu bavyo banduye korera. Mu buseruko bwa Afrika, Ethiopia, Kenya na Somalia biriko bihangana n'ikiza cya korera cyadutse, mu gihe hari n'abanyagihugu banduye ico kiza mu bihugu vya Cameroon, Republika ya Demokrasi ya Kongo na Nigeria.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi bagejweho na Fide Niyongabo na Diane Nahazwe na Geoffrey Mutagoma ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Kuri internet ni www.radio.voa.com. Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaturage bo mu mugi wa mugi muto wa Sake uri mu burengerazuba bwa Goma barahunga ari benshi imirwano hagati y'ingabo z'igihugu cya Congo FARDC n'umutwe wa mama 23. Bamwe barerekeza mu mugi wa Goma, abandi muri territoire ya Karehe ni mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Jimmy Shukrani bakomera uri Igoma, akorera Igoma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru.
Aha turi ni mu gace kitwa Mubambiro kari mu birometero 2 gusuvuye mu mujyi muto wa Sake uri muri territoire ya Masisi. Aha kandi ni mu birometero 25 murengerazuba bw'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. Aka gace kazungurutswe na parike y'Ibirunga iva muri territoire ya Masisi yerekeza muri Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inaho kandi usanga umuhanda mugaruva go muja Sake muri Masisi ugakomeza muri territoire ya Walikale iri mu birometero 135 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Nayo nimwe muri territoire zigize intara ya Kivu ya Ruguru. Uyu muhanda kuri ubu wuzuye abaturage bavuye mu mujyi muto wa Sake kubera intambara ikaze hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Benshi barimo kugana mu mujyi wa Goma. Abaturi kumwe baratubwira impamvu bavuye mu byabo. Mu mujyi wa Sake ntabwo ibintu bimeze neza. Murabona ubu ngubu turahunga, nta kintu dufite. M23 yateye imaze gutera FARDC nayo yirwanaho. Amabomba arimo kugwa ari menshi kandi ari kwegera umujyi wa Sake. Ibyo rero twebwe bikaba biduteye ubwoba, ariyo mpamvu ubona turimo guhunga. Abasigaye mu mujyi wa Sake nibo bake cyane, kuko murabona ahangaha natwe tumerewe nabi. Twarushye mbese muri make nta bintu twavanye mu mago yacu. Ubu turahangayitse cyane rwose. Byatangiye mu masaha ya 4 niho twabonye amabomba atangiye kugwa mu mujyi wa Sake. Ubwo natwe tubona yuko bitari ngombwa kugumayo, twahise twirukanka. Ubu ngubu urabona ntacyo dufite ahangaha.
Alliance
Kakuru tumusanze yicaye asa n'unaniwe. Uyu ari kumwe n'abana be bane yahunganye n'abaturutse muri Sake.
Twari mu nkambi hano ni Sake, ari no mu gitondo rero
Abarimo guhunga bitwaje ibintu byinshi birimo amatungo, imyenda, za materani ndetse n'ibindi bashobye guhita batwara. Ubwo urusaku rw'amasasu rwari rutangiye kumvikana. Kalume Habibi ni umugabo w'imyaka 38, aha tumusanze agenda kuri hene zose n'imitwaro ku mutwe.
Ikindi yasababwe n'utwebwe nk'abaturage byabaye ngombwa ko duhunga. Mu guhunga nta kintu dufite, kuko imirwano yari ikomeje kandi ubu imirwano iracyakomeye muri lokalite ya Rugombwa.
Ibi byabaye ubw'amashuri ndetse n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi byagendaga nk'ibisanzwe muri Sake no mu nkengero zaho. Geremana ndetse na Karuba Isaac Wisa Leo n'umwarimu wigisha kubw'urusaku rw'amasasu rwari rutangiye kumvikana, yigisha mu ishuri ryisumbuye rya Kiroce. Atubwira uko byagenze.
Bari turi mu mashuri, njye ubwanjye narindimo kwigisha abana. Ubwo niho nabonye abantu batera amabuye ku mashuri bavuga bati M23 iraje.
murako kanya twahise dusohoka ntitwamenye ibibaye buri wese yaciye ukwe ubu kuva mu mujyi wa Sake kugera hangaha muri Goma ni ukwishyura ibihumbi 500 by'amakongomani ibyo rero bikaba bituma twebwe duhura n'ibibazo kandi murabona ikibazo dufite ni ukubona ahantu wenda w'umuntu yanyuze imodoka ari kujya kuzana ibyo kurya biragoye cyane rwose Aba baturage benshi barimo guhunga berekeza mu nkambi ya Burengo iri mu mujyi wa Goma ubimaze kwakira abarenga 900 nk'uko imibare ya komisiyo ishinzwe kugoboka impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishami ry'intara ya Kivu ya Ruguru ryabidutangarije kuwa kabiri ushize guhunga kw'abaturage ba Sake byateye ubwoba abaturage bo mu mujyi wa Goma dore ko Sake ibanziriza uyu mujyi utuwe n'abarenga miliyoni zirenga ebyiri imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi ba M23 ikomeje gutuma abatari bake bava mu byabo bakaba bari mu nkambi zitandukanye mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo amakuru dukura ku buyobozi bw'igisirikare mu ntara ya Kivu ya Ruguru yemeza ko muri aka kanya imirwano irimo kubera muri lokalite ya Kimoka iri mu birometero 8 gusuvuye mu mujyi muto wa Sake Colonel Guillaume Njike Kayiko umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya Ruguru yatangaje ko FARDC ifite intego yo kwigarutswa duce twose turimo mu 23 nubwo benshi mu bakongomani bamaze kwiheba ubwo twagereza kuvugana n'ubuyobozi bwa 23 ntibyadukundiye Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya America igoma
Arakoze mugenzi wacu Jimmy Shukrani bakomera tukiri ku kibazo cy'umutekano wa Kongo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye gukemura ibibazo byayo aho kubigereka ku Rwanda Temistocle Mutijima yakurikiranye ijambo rya Perezida Kagame yavuze mu nama yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo I Kigali
Muri iki kiganiro ngarukamwaka kiba kigamije kwifuriza abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda umwaka mushya Perezida Kagame yibanza hanini ku ntambara n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko ku ntambara y'umutwe wa M23 yateje umwuka mubi hagati y'igihugu ayoboye na Kongo umukuru w'u Rwanda yavuze ko icyo ari ikibazo gikomeza kugenda kigaruka ariko ntihashaka igisubizo nyacyo
ikibazo kiri hagati yacu Rwanda na Kongo n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo tukimaze imyaka irenga 20 kandi ibintu bikomeje kuba nk'ibyo dufite uyu munsi bisa nk'aho byongera bigaruka nk'anyuma buri myaka 5 kandi bikaza bisa nk'ibyabaye mbere nk'ikibazo gihari none cyari cyabaye mu myaka 10 ishize mu 2012 kikitabwaho mu buryo bunyuranye ariko byose birasa
Perezida Kagame yanenze umusaruro w'ubutumwa bwa Roni muri iki gihugu gituranyi yavuze ko butwara amamiliyari y'amadolari ariko nta gifatika bugeraho
Nibwiraga ko buriya butumwa bwashyizweho ngo bugerageze gukemura bimwe mu bibazo biri muri kiriya gihugu bigakorwa ku nyungu za kiriya gihugu ariko no ku nyungu z'ibihugu bituranye bigiraho ingaruka ariko ibyo ntibiba nkuko nababwiye ibyabaye mu 2012 byongeye kwisubiramo mu 2022 kandi turacyakomeje none ni ikihe kibazo turimo gukemura mu by'ukuri nk'umuryango mpuzamahanga u Rwanda rubereye agace gatoya cyane mu biwugize Niki tugamije kugeraho?
Mu gihe byinshi mu bihugu bikomeye byagiye bihamagarira u Rwanda guhagarika inkunga rushinjwa gutera inyeshyamba za M23 mu ntambara zihanganyemo n'igisirikare cya leta ya Kongo, umukuru w'u Rwanda yashinje ibyo bihugu kwirengagiza ukuri nkana kubera inyungu byaba bikurikiranye muri Kongo. Perezida Kagame akavuga ko gusohora amatangazo yamagana u Rwanda bisa n'ibyambura leta ya Kongo inshingano zo gushaka umuti w'ibibazo bikazihirikira ku gihugu cye aha kandi akaba yashinje mugenzi we Felix Tshisekedi wa Kongo guhindura imvugo no kwisubiraho ku masezerano agirana n'abandi bategetsi bagenzi be
This person has dishonored dozens of agreements he has made with the people
Uyu muntu yagiye yanga kubahiriza amasezerano menshi yagiranye n'abantu none wowe wibwira ko hari icyo azubahiriza ku byo mwavuganye harimo yewe n'ubushize ubwo twari bujumbura twaraganiriye yarahari hamwe n'abahafi ye ari mu biganiro atanga ibitekerezo twandika itangazo tumenyesha abantu ibyo twaganiriye n'igikurikiraho itangazo ryarasomwe ariko ku munsi wakurikiyeho itangazo rivuguruza risomerwa I Kinshasa
The opposite communique is read in Kinshasa.
Ku itangazo ryasohotse nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere iheruka kubera i Bujumbura mu Burundi, leta ya Kongo ivuga ko ibiri kubiyemo itabyemera kandi n'umukuru wayo atarisinye. Yivuga ko amasezerano yemera ari aya Rwanda. Ku birego by'uko u Rwanda rwaba rufite abasirikare cyangwa hari ibyo rukora mu gihugu gituranyi cya Kongo, naho Perezida Kagame ati:
"So I tell people before you even get an answer from me."
Mbwira abantu ngo na mbere yuko ubona igisubizo cyanjye kucyo twaba dukora muri Kongo, niba tunahari cyangwa tudahari, wakabaye usubiza kubera iki kibazo gihari? Kubera iki uwo ari we wese yarasa bombe akayambutsa umupaka akatwitira abaturage? Kubera iki FDLR mu kwa 2019 yambutse umupaka ikatwitira abaturage mu Kinigi n'ahandi? Wakabaye unsubiza impamvu y'ibyo? Sindimo no kugusaba kuza ngo umfashe gukemura icyo kibazo. Niba bambutse umupaka turabyikemurira, ariko se kubera iki tutakemurira iki kibazo aho gituruka? Bisa nkaho iyo ikibazo cya FDLR kijemo, iyo bambajije nkazamura ikibazo cya FDLR basa n'abashatse guhindura icyo kibazo.
Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bikomeza gushinjanya gushyigikira inyeshyamba zihungabanya umutekano wa buri ruhande. U Rwanda rushinjwa gushyigikira M23 narwo rugashinja Kongo gushyigikira FDLR. Ni ibirego impande zombi zihakana.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Mu Burundi, mu gice cya mbere cyonyine cy'umwaka w'amashuri 2022-2023, abana bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye barenga 400,000 bataye amasomo mu ntara ya Bubanza iri mu burengerazuba bw'igihugu. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya araduha inkuru irambuye.
Abavyeyi batari bake mu ntara y'Ubanza mu burengero bw'Uburundi bemeza ko abana benshi bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye baheba kubera ubukene buri muryango butuma bataronka imfungurwa zihagije. Edisa Kabibi ni umukenyezi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika aturuka muri komine Gihanga.
Turasembe bache make turasemera umujyango kararira nawe nk'abanyeshuri bobo baraho bagenda kushuri cyangwa bakasiba kukubera inzara barara ubusa. Ariko mashuri babakabura naho batabakaburira.
Umutama w'umusangwa butaka w'imyaka 65 navuga ko bigera kubatwa bikunyuka.
Nubwo uko turi kumwe bw'abahutu n'abatuci, mwese tumerewe nabi, no kuvuga ubukene buraturembeze, kubaho nabi, ukurya nabi, abana b'ishuri barataye amashuri, no kuvuga bipanye twebwe ubwoko bw'abasangwa butaka burya, twebwe turi ubwoko tubabaye gose, abana babatwa bagira baheba amashuri ku bwinshi, abanyeshuri 989, abana babatwa n'abahutu n'abatuci bamaze guheba babagize mu ijana. Imana niyitugaburira nkavuga kw'inyoni twebwe n'ubwoko bw'abasangwa butaka niko tubayeho.
Claude Badugaritse, umuyobozi w'indero mu ntara y'Ubanza, yemeza ko muri iki gice cya mbere cyonyine abana barenga 400,000 bamaze guhera ishure. Agira akatubwira imvo nyamukuru zibituma.
Mu ishure shingiro hahebye abana bagera ku 300,338, inyuma ya ishure shingiro naho abana 185, bose hamwe hakaba hahebye muri iki gice cya mbere abana bangana n'400,000 123. Ivyo wabituma abo bana baheba amashuri ahanini kizi bwa mbere nikijanye n'ubukene mu miryango. Akaba hariho n'abandi baheba kuko bagiye kubaka hataragera, n'abandi bakaba baratwaye inda batifuza.
Emmanuel Ngendabanka, umuhanuzi ajejwe imibano wa Bamatari wa Bubanza, avuga ko abana baheba ishure batari ibibazo mu kibano. Nk'akarorero yemeza ko abenshi baca baja mu muyayuramutwe abandi mu busuma.
Ano muntari wacu umurindo wo kwibaruka utari atari muto, ugasanga rero nk'umuvyeyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guhe gukura yo 3 canke 2 kugira abandi kubandanya biga. Iyindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero cica dusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike. Kuzana abagore canke kuja kubagabo nta rundi rukiza bakibona. Ivyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiri ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu, iyo batagiraho barima bigaca biheza bikazana injyane mu miryango.
Umuyobozi w'indero Bubanza yizeye urukiza ku mugambi uri kurategurwa wo kugaburira abana ku mashure.
Hariho umugambi uri kurageragezwa mu ntara ya Bubanza urikaba uri kurakorwa ku mashuri 28 mu makomine 3. Uko twari tumenyereye muri ayo makomine niho hava ibitigiri by'abana baheba ku bwinshi, ariko kubera uwo mugambi uri kurageragezwa wo kugurira injya aho nyene bakaca bazigaburira abana uri kurakorwa ku mashuri 28, byaciye bigaragara ko kuri ayo mashuri atabana bahevye ahubwo n'abari barahevye baciye bagaruka kugaruka kandi kwishuri kobera yuko babonye ko hariho imfungurwa ziri kuri ayo mashuri bazofungura gushika mbere no mu kwezi kwa kane
umuyobozi bw'intara naho barafashe ingingo zitari nke zituma n'abanyeshuri bahevye cyane cyane ababiterwa n'indazitifujwe basubira kwishure
twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe nivyo bakora maze uwo muntu yateye inda umunyeshuri agafatwa tukamushengeza mu butungane kugira n'ejo canke yeje ntasubire ariho kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishure uba yatwaye inda mu gihe yavyaye twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishure yatumye ko umuvyeyi akabona aragambaraye araheza wenyene akoranye na komite shingwa shure agaja kurondera n'umukuru mutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye ahebishure
intara ya Bubanza mu mwaka uheze hahevye amashure y'abanyeshure barenga 18,000 nk'uko ubuyobozi bw'indero mu ntara buvyerekana ibitigiri bitangwa n'ubushikanganje bujejwe indero n'inyigisho navyo vyerekana ko mu mwaka uheze abanyeshure bangana 200,000 baheze ishure mu gihugu cose Eroje uri kaneza juri ya Amerika.
Ijira hivya liku mada. Mwenye jira liku. Awanya mungu njere na mungu njambi izira. Muna awanya mitu.
Ngo jewe duwe mungu.
Yee, gorata. Urumunya usaji kazi kukwani wajenda mili ozora kenga sabo.
Ari kabila simu humuru kamani. Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutukwa raneza kani ndakuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nikada?
Ndiye bugo.
Ngwiki? Nukumga kwa mwenuese, mwuri tukwebge, ya jini yibesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, kujete. Kombo taksi aji.
Taksi, ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Grola.
Murabyimviye rero bakunzi b'igikino Combo Taxi murararitswe buri wa gatandatu na buri cyumweru. Amakuru rero twabateguriye kuri iyi saha hari hafi kurangira ariko mbere yuko dusezeranaho najya ngo mbibutse muri make ayo twabagejejeho abahitanywe n'umutingito w'isi muri Syria no muri Turkiya bamaze kurenga 19,000. Perezida wa Eritrea Isaias Afwerki arahakana amakuru avuga ko abasirikare be bahonyoye uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia. Twabwiye kandi ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yongeye gusaba Uburayi intwaro zo kurwanya Uburusiya akanasaba gutangira ibiganiro byo kwinjiza igihugu cye mu muryango w'umwe bw'Uburayi. Muri Afurika y'Epfo abaturage barimo kotsa igitutu Perezida Cyril Ramaphosa kugira ngo abahe ibisubizo ngo aza kugeza ku gihugu uyu munsi. Naho muri Malawi abantu bahitanywe na korera, indwara ya korera barenga 1,300. Nicyo cyorezo cy'indwara cya mbere gikaze mu mateka ya Malawi. Twabwiye kandi ko abaturage bo mu mujyi muto wa Sake uri mu burengerazuba bwa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo guhunga ari benshi imirwano hagati y'ingabo z'igihugu na n'umutwe wa M23 ingabo za FARDC. Bamwe rero barerekeza mu mujyi wa Goma muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu. Mu makuru yacu kandi twanababwiye ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye gukemura ibibazo byayo aho kubigereka ku Rwanda. Twanababwiye ko mu Burundi mu gice cya mbere cyonyine cy'umwaka w'amashuri 2022-2023 abana bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye barenga 400,000 bataye amasomo mu ntara ya Bubanza iri mu burengerazuba bw'igihugu. Nshuti rero mwarimu duteze amatwi naha dusoreje, tukaba kandi tubashimira cyane kwa mwaduteze amatwi tubararikira n'ibindi biganiro byacu. Ku buhanga bw'ibyuma mwari muri kumwe na Engineer Cornelius na Nadia Taha, naho kuri micro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubararikira rero ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda mudusanga kuri FM 104.3. Mwakoze rero, mukomeze kandi kugira ibihe byiza, mugubwe neza, amahoro iwanyu mu banyu no mu byanyu.
It's an MP record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasiki.